Icigwa cya 27. Ububiko bw'ibitabo bwo ku ngoro y'ubwami budufitiye akamaro kahe? Woba wipfuza kugira ubushakashatsi kugira ngo wongereze ubumenyi bwawe bwerekeye Bibiliya? Woba wipfuza kumenya byinshi ku byerekeye icyanditswe kinaka, umuntu munaka, ikibanza kinaka canke ikindi kintu kivugwa muri Bibiliya? Canke woba umaze kwibaza niba ijambo ry'Imana rishobora kugufasha mu ngorane woba ufise? Niba ari uko, niwikore ku bubiko bw'ibitabo bwo ku ngoro y'ubwami. Burimo ibikoresho bidufasha kugira ubushakashatsi. Ushobora kuba udafise ibitabo byose bishingiye kuri Bibiliya vy'ivyabona vya Yehova vyasohowe mu rurimi rwawe. Mugabo ububiko bw'ibitabo bwo ku ngoro y'ubwami usanga burimo ibitabo vya vuba nka vyose. Bushobora kandi kuba burimo impinduro za Bibiliya zitandukanye, inyiza mvuga imeze neza be n'ibindi bitabo woshobora kwikorako. Niwitinye gukoresha ubwo bubiko imbere y'amakoraniro be n'inyuma yayo. Niba hariho orodinateri, ishobora kuba irimo cya cegeranyo cy'amayagwa yo mu bitabo byacu, icyitwa Watchtower Library. N'ubuhinga bwa elegitoronike bwegeranijwemo amayagwa yo mu bitabo byacu byinshi, kandi bukaba ari uburyo bworoshye gukoresha bufasha umuntu kuronka icyiyumviro, ijambo cyangwa icyanditswe. N'ingirakamaro ku banyeshuri bo mu ishuri ry'ubusuku bwa Giteokarasi. Niba wariyandikishije muri iryo shuri, urashobora gukoresha neza ububiko bw'ibitabo bwo ku ngoro y'ubwami mu gutegura ibiganiro uba washinzwe gushikiriza. Umucungenzi w'ishure ni wajejwe kwitwararika ubwo bubiko. Ni waraba ko ubwo bubiko burimo ibitabo byose biba biherutse gusohoka, be nuko bitondetse neza. Uwo mucungenzi w'ishure cyangwa uwo kwigisha Bibiliya, barashobora kukwereka ingene woronka amakuru ukeneye. Yamara, nta gitabo na kimwe gikwiye gukurwaho ku ngoro y'ubwami. N'ikindi kandi, birumvikana ko twifuza gukoresha neza ibyo bitabo, tukirinda kubyandikamo. Bibiliya ivuga yuko niba dushaka kuronka kumenya Imana, dutegerezwa kwemera kukurondera nk'aho twoba turiko turondera amatunga yanyegejwe. Imigani 2:1-5. Ububiko bw'ibitabo bwo ku ngoro y'ubwami burashobora kugufasha gutangura kurondera ubwo bumenyi. Ibibazo by'isubiramo. Nibikoresha ibihe byo kugira ubushakashatsi biri mu bubiko bw'ibitabo bwo ku ngoro y'ubwami? Ni bande boshobora kugufasha gukoresha neza ubwo bubiko bw'ibitabo? Nurondere kumenya n'ibindi. Niba wifuza kwigirira ububiko bw'ibitabo, nuraba ibyo babiboneka ku ikontwari y'ibitabo. Uwo kwigisha Bibiliya yo kugira inama y'ibitabo wobanza kwironza.